nzamba
nzambira samirana
Sangwe kaze bakunzi mwese muteze amatwi radio inzamba gateka kawe n'irya sango rya makuru mu kirundi twabateguriye kuri uno wa mbere turi kwigenekerezo rya 2026 ndamukiza umwaka wa 2021 ayo twabatororokanije nayo akaba ahagaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira Abanyororo bababa igihumbi bari bafungiwe mu ibohero rya mimba nibo basubijwe umwidegenzo kuri uno wa mbere mwishigwa mu ngiro ry'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu Imiryango irenga 600 yo mu ntara ya Rumonge niyo itaka itakamba ko yogarukirwa ko muri kino gihe biturutse ku kiyaga Tanganyika cabateye mu zabo no mu byabo Murano makuru turagaruka kandi kuri notariki ya 2026 ndamukiza aho twibuka imyaka 6 iheze hatunganijwe imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha 3 cy'umuhisi Petero Nkurunziza kugira hubahirizwe intwaro rusangi n'amasezerano y'amahoro ya Arusha Aya nayandi twabateguriye ni mukanya murano makuru mugira mushikirizwe na Jewe Josine Kaze mukanya amakuru nido nido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere mu gisata cy'ubutungane abanyororo bangana 972 bari bafungiwe mu mpimba nibo baraye mu miryango yabo kuva kuri uyu uwa mbere abo bakaba bari mubare kuwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 31 kigara mu mwaka wa 2020 mu ijambo yashikirije mu gihe yatanguza icese igikorwa cyo kurekura abanyororo bahawe ikigongwe umukuru w'igihugu yasabye abacamanza ko borangwa n'intwaro ibereye mu gisata cy'ubutungane bagacunganiriza abari mu mabohero Evariste Ndayishimiye akaba yasavye ko ato uworenza amezi atatu mu ibohero ataracirirwa urubanza tega matwi umukuru w'igihugu
abajeje inzego z'ubutungane barazi ko rajewe bavuga ko ibiza shingiro y'uburenganzira ko ndo mucamanza kitugenza nagira ndabemerere yuko twese tuje hamwe abacamanza tutangure kugira intwari ibereye mu butungane mwarabonye yuko iyi ngingo yafashwe nayivuze imyaka mugabo bidutwara umwanya munini kugira ngo dutunganye neza ibitigiri abaribo kubera iki kubera twasanze abantu ntibakurikiranwa kuva bakoze icyaha bashengezwa gushika naho bari mu mabohero baguma bakurikiranwa muri fishi ubu rero turifuza yuko abantu bakurikiranwa neza niyo ntwari ibereye mu butungane ntere kunyamira amazi umuntu afashwe ntibamenye bati yanditswe tukamenya tutuyareze uyu nawe bamukiriye igihano iki gutyo niho bizoza birakorohera ingingo isohotse n'abantu babareko urazi kumara amezi n'amezi uzi uko uzorekurwa urumva inkubu twarahombye twarahombye kubera tutagize intwari ibereye mu butungane none rero kuva ubu dutangure rero tugire fishe twaba dukurikirana ku munsi ushatse kumenya ingene abapfungwa bamerewe uca ubibona bidatevye kunyarutsa imanza naho twavuze uti hariho ababura n'abapfunzwe ntibiryoshye na gatoyi ko umuntu apfunga umwanya muremure atarubanza aracibwa turifuza cyane yuko atamuntu yomara amezi arenga atatu apfunzwe ataracibwa urubanza reka bacamanza mumenye ko ari umuhamagaro kujya kwa bihereye imana kujya kwa basirikare kuba umucamanza n'umuhamagaro kuko bigira umutima w'ubuntu nico yita umutonezerwa ubona hari abantu bapfunzwe bataracirirwa imanza utavuga uti ingingo niyo imufasha tunyarutse rero imanza
mwomenya ko abanyororo 120 baregizwe n'abagabo 107 n'abakenyezi 13 bahora bafungiwe mu ibohero ry'imuyinga nabo nyene barekuwe kuri uno wa mbere ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu abanyororo barenga 5000 akaba ari bo bitekanijwe ko bazorekugwa mu gihugu cyose n'itegeko ry'umukuru w'igihugu yo kuwa 31 kigarama umwaka wa 2020 ribagirira ikigongwe Umuryango w'umwana w'umwigeme yahohotewe n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bururi uratewe impungenge n'amagara y'uwo mwigeme aguma subira inyuma kuva agihohoterwa haraheze hafu kwezi uwo muryango ugasaba umushikiranganje w'ubutungane gukurikirana ico kibazo n'inkuru tubaza Haul Nkengurutse
nkuko amakuru dukura mu ncuti n'ababanyi b'uwo mwigeme avyemeza amagara y'uwo mwana w'umwigeme yiga ku ishuri ryisumbuye rya Komine Nyanzarake Waguma asinzikara kuvaho ahohotewe na ndayitwaye ko agikore arongoye parke ya Bururi uwo nawe kwakaba yamukubise intebe mu mutwe igufa ryo mu mutwe rica riraturika yahohotewe ku igenekerezo rya 2021 z'ukwezi kwa gatatu uk'uyu mwaka ku mugwa mukuru wa Komine Nyanzarake naho inshuti n'umuryango bagerageje gufasha kumuvuza mu bitaro byo ngaho Inyanzarake aho mu nyuma yahavuye yungururizwa ku bindi bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura ngo ntakirahinduka ku magara yiwe ayo makuru akavuga ko uwo mwigeme w'imyaka 17 amaze iminsi aguma araba aho nyene ariko aravurirwa amahera amaze gukoreshwa ngo akabarenga imiliyoni 2,500,000 aho uwamuhohoteye ariwe agikore ndayitwaye ko arongoye parke akaba atacu yinona amakuru dukura mu babonye ivyo vyabaye akavuga ko agikore ndayitwaye ko yitabye umushikiriza manza mukuru Kizigenza wa Republika araheza yemera kuba aratanga amafaranga amaze gukoreshwa mu kuvuza uwo mwana ariko ngo avuye imbere ya shebuja akaba yaciye atera agati mu ginyo arihorera ayo makuru nyene akavuga ko umushikiriza manza uretse kwanka gutanga ayo mafaranga ahubwo yaciye atangura gutera ubwoba se w'umwana agomba kumwaka impapuro bamuvurije ko muntu mbere yo guhuvya amatohoza ababikurikiranira hafi bagatangazwa n'ingene uwakoze icaha acemanga ariko akaguma yidegemvya ubutungane ntibumukurikirane mu gihe wahohotewe we amagara aguma sinzikara uwo mwana w'umukobwa w'umunyeshure akaba yaratakaje n'umwaka w'ishure kuko kuva igice cya gatatu gitanguye ataratonda ku ishure uwo mwigeme akaba yahohotewe na ndayitwaye ko amusanze imbere y'imagazini yabo akaba yamuhohoteye mu gihe ngo yaramaze igihe amusaba ko bojyamana nawe aramwankira umuryango w'uwo mwana hamwe n'ababanyi bagasaba umushikiranganje w'ubutungane hamwe n'umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo wakoze ikosa areke gukingirwa ikibaba radio inzamba tukaba twarondeye ndayitwaye ko agikore adumwa ku rutoke mwihoterwa ry'uwo mwana ariko ntitwashoboye kumuronka
Haul Nkengurutse arakenuye mukanya makuru twabateguriye tuyabandanyiriza mu gisata c'indero
inzamba
Harakwiye gutegurwa inama rukokoma ihuza abahinga kugira ngo batorere inyishu irama ibibazo bijanye n'indero mu Burundi. Ibyo nibishikirizwa na Libeha ntibashira kandi aho ni mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ingaruka ku banyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi bivuye ku guteba ku ifashanyo bagenewe ndetse umunyeshuri umwe azwi ku izina rya Joel Nindorera akaba yaritabye Imana ngo bitewe n'ingaruka ziturutse ku nzara nkuko vyemezwa na bagenzi be uyo muhinga akurikiranira hafi ijanye n'indero mu Burundi avuga ko iyo abanyeshure bakoranye inzara mu nda badashobora kuvamo incabwenge twumvirize Libahani bashira kandi umuhinga akurikiranira hafi ijanye n'indero mu Burundi
inama rukokoma itari mu vya politiki yojamwe n'abahinga batari mu Burundi nshatse kuvuga abarundi bamahanga bakora mu bisata by'indero kugira bica ikibazo cy'indero mu Burundi bige bagice hijya no hino kugira habe imigambi n'imigabo irashe kugira inyigisho mu Burundi zisubira gateka na cyane cyane biteho ingene abanyeshuri muri kaminuza bobaho bakiga borohewe kugira ubumenyi bwongerekane ku neza y'u Burundi ku neza y'ugwaruka igisata cy'indero kironke akanovera nkuko byariho kera munsha makerero ikintu cyuhotirwa nuko atamwana wo mu Burundi yosura kwicwa n'inzara muri aba banyeshuri muri kaminuza nkuko basogokuru basabikanya ibyo bari bafise ehe abarundi ni basabikanye ibyo bafise kandi ibyo bidashoboka murazi neza yuko umunyeshure ataronse ica cisha ku muntu nakurikira kugwa guma sinzira yisinzirira ko nibaiza ngo bige neza nibaiza ngo banonosore ivyigwa ivyo rero bikazotuma mu myaka iri imbere uburundi butaronka incabwenge ivyo rero navyo bikazotuma uburundi bwama buri nyuma ibihugu byose kwisi mu byerekeye gutera imbere
muri kino gihe abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi bakaba bariko bariyungunganya mu kwegeranya uburyo kugira mugenzi wabo ashingurwane iteka mu makuru ajanye n'ibidukikije amazi y'ikiyaga Tanganyika aguma aduga ku rugero rudasanzwe aho gushika kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2025 za kuno kwezi imiryango irenga 600 imaze komogwa nayo mazi mu ntara ya Rumonge abo bomowe bakaba bafise ubwoba ko bashobora kugwara indwara zifatiye ku isuku rike hamwe atacokogwa mu maguru masha basaba leta n'abandi bagira neza ko bo bagarukira ko mu kubaronsa amazi n'ibindi byose shobora kubafasha idonido na Alice Akimana
inkuru ziva ngaba mu Rumonge zimenyesha ko imiryango 615 iri mu Kangaratete iyo nayo niyo ku mitumba ya Kanyenkoko mu Giswahili Iteba Nkayamba Kizuka hamwe na Minago iyo yose ikaba ariyo muri commune Rumonge muri ya miryango 234 ni imaze kuronswa imfashanyo 32 ikaba ihawe indaro mu kigo bita Semina co ngaba mu Rumonge ikibazo cisukurike kiri mu bihanza abanyagihugu ngo amazu yasidutse yarafise utuzu twa sugumwe utwo natwo tukaba twaciye twuzura amazi imyanda nayo ice yisuka mu kiyaga Tanganyika ikibabaje abanyagihugu ngo nuko bavoma ayo mazi ico kiyaga bakaba ariyo bakoresha kandi yanduye batinya ko bashobora kwandura indwara zitandukanye zifatira ku isuku rike basaba leta n'abandi bagira neza kubagarukira ko mu kubaronsa amazi meza eka n'ibindi byankenerwa nko gupompa udukoko dushobora kubangamira amagara yabo ntitwashoboye kuronka abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge kugira ngo batubwire ikiriko kirakogwa mu ntumbero yo kugarukira kuri aba banyagihugu bari mu ngorane
Alisa Kimana tumukengurukire muri politike urugendo rw'umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu Albert Shingiro mu bihugu vya Buraya ngo ni kimwe mu vyerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise ubukene budasanzwe aribwo bwatumye uyu munsi baje gusaba abo bahora birirwa baratuka uko niko ishira hamwe MAP Burundi Buhire babona urwo rugendo Emery Pacific Giraneza arirongoye akavuga ko inyifato ya Albert Shingiro yoba mbere ariyo yatumye atabategetsi bitegekanijwe ko bazobonana muri urwo rugendo inkuru ya Nadine Muhorakeye
urugendo rw'umushikiranganje Albert Shingiro mu bihugu vya Buraya muri MAP Burundi Buhire babona ko ari nk'ivyo bita mu Kirundi gusaba uwo wimye kuko abo bariko baja gusaba uno munsi ari abo birirwa baratuka mu minsi iheze Emery Pacific Giraneza arongoye MAP Burundi Buhire
uru rugendo rwa Shingiro muri bihugu by'i Buraya ni urugendo rutewe n'impamvu igaragara y'ubukene bwugarije Burundi Burundi bugeza aho umwasa ashaka kubera intwaro mbi intwaro itumviriza intwaro idashobora guteza imbere igihugu abarundi uno munsi barashonje kurusha uko vyabaye mu myaka yahera abarundi uno munsi inzara indwara zivuye kukurya nabi n'ibindi zirabarembeje ubu rero iki gihugu kirakeneye ubufasha bagar se gusaba uwo batutse na kamaramaza kubona umuntu nka Shingiro yubahuka gafata indege akaza guhura n'abantu yaramaze imyaka atuka bita abakoloni avuga ko agiye kubaburanya ubu akaba ashitse ahantu atakindi yokora atarukuza kubasaba ico bomufasha ni bimwe mu Kirundi tuvuga ngo uri kusaba uwo bimye
Albert Shingiro mu cicaro cishiramu mpuzamakungu ONU yarahakanye ko atahonya bwoko ryabaye mu Rwanda iyo nyifato yagize imbere y'amakungu ngo niyo ishobora kuba yatumye umushikiranganje Albert Shingiro atabashikiranganje bagenziwe bitegekanije ko bazobonana muri urugo rugendo
bagerageze no imvugo yabo igerageze kuba iyisoneye bamenye yuko ico umuntu avuze uno munsi ashobora gishobora kumukora ko mu misiza aho yavuga yuko mu Rwanda bitwaza genocide ikwiye genocide agaragaza ko atanayemera itabaye abo twita abahakanyi bihonya bwoko ibi ni ibintu umuntu nk'uyu aci igwa umukenke kwisi yose mwibaze nkiyo aba ari umuntu yavuze ko hakana ihonya bwo kujya abajwif ibi bihugu by'iburaya ntivyari kumwemera ko ahonyoza ikirenge ngaha kuko ibi binyuranye n'amategeko mpuza makungu ibi bigiye kumuhicirwa abone yuko ivyo yavuze mu myaka iheze ahagera ahantu bikamushira mu kibanza bikwiye nta bantu beshi babanyacubahira iburaya bazomwakira urya ano umuntu mu byukuri akomeye mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga yuko yari umuntu agomba kwakirwa n'abandi banyacubahira bo ngaha iburaya rero sinibaza yuko hari benshi muri abo bantu bazomwakira
muri mapu Burundi buhire basaba ko imigenderanire y'u Burundi na makungu hisunzwe ibyo kubahiriza agateka kazi na muntu n'ubundi bwigenge
Nadine murakeye arakenuye abarundi barahagurutse kugira abagwanire iyubahirizwa ry'intwaro rusangi niyubahirizwa ry'amategeko n'amasezerano atandukanye harimo n'amasezerano y'amahoro ya Arusha Icyo nico cyatumye hatangura imyerekano yo mu mahoro yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza hari kwa 2026 na mukiza umwaka w'2015 imyaka 6 irarumanye kugabatunganije iyo myerekano bagizwe nabo mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta ngo bashaka ko umugambwe Sende DFDD ugondozwa mu gutanga uyundi yo kwitoza bisunze amategeko abari muri iyo myerekano barakorewe amabi atandukanye bikozwe n'inzego z'umutekano zifashijwe n'imigwi y'imbonerakure Josephine Jones Nkunzimana aratwibutsa bimwe bimwe
Hari kumusi w'Imana udasanzwe ugenekezo rya 2026 ndamukiza 2015 aba ba mu makarate gisagara cha Bujumbura baritavye isango y'imyerekano nuko byari bitegekanijwe bakaba bari babisabwe n'amashirahamwe adahagaranira ivicaro vya politike abanyepolitike batavuga rumwe na leta hamwe n'abari bavuye mu mugambwe CNDD FDD Abo bose akaba bavuga ko baharanira ko amategeko adahonyangwa nkuko bivugwa na Justine Nkurunziza umwe mu bari mu bafasoni bahagurutse
twavuga tuti n'amasezerano twagize kugira ngo abana bacu bareke kwicwa amaraso ya bene gihugu areke guseseka bumvikane ingene igihugu gitwagwa mu mahoro n'umutekano icyo gituma re twahagurutse tukifatanya n'abandi kugira twerekane yuko dukeneye ku Burundi busubira kugaruka ku murongo ntihagire umuntu yonona ibyashitswe ko n'abarundi amezi n'amezi ibintu baganiriye abo bahutu n'abatutsi bagumye baryana imyaka mu gihe bicaye hamwe bakaganira twitwifuza ko wa mugani w'ikirundi umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mu icyambu
inzego z'umutekano zifashijwe n'imigwi y'imbonerakure bitwaje ibigwanisho bikomakomeye baciye birara mu bariko baragira imyiyerekano barabarasa ivyo kandi bikaba byarashitse no mu ntara zindi cyane cyane mu ntara ya Bujumbura na Bururi muri ico gihe abarundi barenga 500,000 barahunze igihugu berekeza mu bihugu bibanyi nivyo kuyindi migabane nkuko ivyegeranyo vy'amashirahamwe aranarira agateka kazi na muntu muri ico gihe haragandaguwe abarundi barenga 2,500 abarenga 11,000 barafashwe barafungwa abaharugwa mu majana baranyuruzwa kuva ico gihe harabaye ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rikomeye harimwo no gufata ku nguvu abakenyezi Ivyo nivyo vyatumye Sentare Mpanavyaha Mpuzamakungu itangura amatohoza kuva muri gitugutu umwaka w'2017 umuryango w'ibihugu vya Buraya nawo waciye ufatira ibihano Burundi mu gihe umuryango wahora ari bufasha mu by'uburyo ubutegetsi bw'u Burundi
Umuhisi General Cyril Ndayirukiye aherutse kwitaba Imana mu iherero rya Gitega ngo yarangwa n'ubuntu no kwitaho abandi badasangiye ubwoko mu gihe Uburundi bwari mu njyane zihitiye iyo ni ntahe itangwa na Frederico Bamvugiyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba yagiye arakorana n'umuhisi mu mabanga ahambaye yarajejwe mu gihugu Frederico asigura ko umuhisi General Ndayirukiye yari atandukanye n'abandi basirikare haba mu mvugo no mu kazi kiwe ka minsi yose kugiwe urwaruka rw'u Burundi rukwiye kumufatira ko akarorero kuko yamye aharanira ineza y'igihugu n'abarundi bose mu butandukane bwabo. Tumutege yome.
Je wicwe ndibuvuge ni uko yari umuntu atavuga nk'abasirikare. Kuko abasirikare bavuga cyane ariko siro ndayirukiye siko yarameze kuko naramubonye kenshi mu manama ya leta no kuvuga Conseil des ministres ingene yavuga ningene yashikirije byumviro byiwe. Yari mu mushikiranganje yari hagati kubera ko icyo gihe twari twinjiye muri leta bwa mbere turi abapro n'abafrodebu abahutu n'abatutsi kandi ku rubuga hari ingorane bavuga ko abaroberi ari abahutu bariko baratera abatutsi bagafata ko abahutu bari muri leta tuba twaje duserukira abo baroberi. Nawe rero yafashe ijambo kubera ko yaba ari ku rubuga rw'intambara yarabona ibihari, yarabona amagorwa abahutu bagira abatutsi bagira. Icyo ndamwibukira ko nuko yigeze kugenda ahantu akasanga abanyeshuri barahunze baragiye mu bisaka, hanyuma arashwabura bose ati wa muhutu wari ku ishuri subira kwiga. Hanyuma ico kintu kubona gikorwa n'umuntu nka General Ndayirukiye bose bavuga bati ni bidasanzwe. Kainanje nabikuyemwo cha kintu no kwita yaramuntu afise ubuntu. Rero jewe n'umuntu nemeye cyane kuko abasirikare benshi twabitumenyeranye twahura twakorana ni bake bari bameze nk'uko kuko benshi bari baraza gufata inzira y'ugutoteza kiremwa muhutu. Nsozere mvuga nti ndahojeje umuryango wiwe hanyuma ugwarukanago urumva ibyo ndiko ndavuga rugerageze gukurikira mwene iyo nyifato kuko uyu munsi yo tugwaye ni ibi by'amacakubiri abahutu babona uko abatutsi bagashaka kubona uko abo harakwiye ko ugwaruka rutegera ko dukeneye kuronka abantu nk'abo.
Ni kuri no nkuru duciye dusogera ko amakuru twabateguriye kuri no uwa mbere. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri, shimire abafashije bose kugira aboneke kuri mikro mukaba mwari kumwe na Josine Kaze. Mugire umugoroba mwiza mwese aho muherereye naho ubutaha.